Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika vugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda nongeye kubasuhuza mwiriwe nanone muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 mu Rwanda ni mudusangiye kuri FM 104 n'ibice bitatu. Amakuru n'uruhongore kama rwa ruvubu n'ibidukikije mu Rutana mu Burundi.
Karonka abava mu bihugu byo hanze abava hani ndani nuko tubona neza yuko aha mu gihugu cyacu abakunda kuza kuraba gutembera muri uruhongore si besi cyane haracyakenewe inyigisho.
Mark Bakundintwari ni umuyobozi w'uruhongore kama rw'igihugu rwa Ruvubu mu Burundi. Kuri gahunda kandi ibiganiro kira na kwa Nyaburunga. Mu ruhongore kama rw'igihugu rwa Ruvubu, Park National de la Ruvubu, ibikoko byasubiye kugwira nyuma y'ibihe by'intambara. Nyamara rero ubuyobozi bw'uruhongore buvuga ko rudasurwa uko bikwiye. Umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze ari muyinga araduha ibindi bisobanuro.
Uruhongore kama rw'igihugu rwa Ruvubu ruhagaze ku buringanire bungana n'amahegitari 50,508 rukora ku ntara za Muyinga, Cankuzo, Karusi na Ruyigi. Ako karere gatunze ibikoko by'amoko menshi. Mariko Bakundintwari ni umuyobozi w'ubwo ruhongore.
Turafise ubwoko bushika 44 bw'ibivyara ko bita mu ifaransa mu mife iboneka cyane byinshi. Ubona imbogo, indonyi, ajya majyaruka ubona nk'inaribonekezayo imvubu. Tukagira kandi ubwoko burenga 245 bw'inyoni. Hanyuma tukagira kandi n'ubwoko burenga 14 bw'amafi hajya mu mazi ya Ruvubu. Turasangayo inzoka zinini harimo isato, inshira, imamba n'ubundi bwoko butari buke bw'inzoka. Tugasangayo n'ibindi bikoko ingwe, ingeregere, isasu, inzobe, imbwebwe n'ibindi bikoko bitari bike.
Kinwa Silvestre, umwe mu bahoze babana n'ibikoko muri icyo kibanza, avuga ko ari ubwoko butari buke bw'inyamaswa bwahonejwe n'uruhigi. Ubu abisigura ari mu bakozi ba parake.
Amoko y'ibikoko dufite kuko turarata imbogo, turarata indonyi, hari impongo, hariyo n'inkoto n'ibindi byinshi. Mugaho harakenewe na bijya bikoko cyane cyane ibyo twari dufite byamazwe n'uruhigi rw'imbere y'ababiri ubwo ku kibiriki. Nk'akarorero hariho impongo bita inkororo ntayikiriho kandi yari ihari. Je navutse mu mwaka 30 ico gihe zari hama hariho intare ntazikiriho, hariho intuze imparage mbere aha mu Buyogoma hariho niyo bita rhinoceros mu kirundi mengo bayita inyimarimu. Izo ntizikihari.
Icyo kibanza gikingiwe kirinjiriza amahera ya leta ariko si ku rugero rushimishije. Umuyobozi wa parike ya Ruvubu arigo ruhongore kama ati abarundi ntibarijukira kuratira ijisho ubutunzi kama bw'igihugu cyabo.
Abava mu bihugu byo hanze abava hani ndani nuko tubona neza yuko aha mu gihugu cyacu abakunda kuza kuraba gutembera muri ruhongore si besi cyane haracyakenewe inyigisho kugira ngo baze kwirabira ubutunzi igihugu cyacu gifise. Hari habayeho igabanuka ry'abatembera parike cyane cyane bivanye n'ibihe igihugu cyari kiyemo nk'umyaka iheze igihe hari umugumuko. Twabonye twabonye neza ko hari abantu bitigirisha abatembera bari bagabanutse mugabo uko ibihe byaje biratera ndetse umutekano wiyongera. Twabonye neza ko hari abantu bitigirisha byagendaga biriyongera byiyongera buke buke.
Uyu mutama agiriwe gutembereza ingenzi amyesha ko hari ikintu leta ikwiye gukora cyotuma uruhongore kama rwa Ruvubu rusubirana iteka rwahorana.
Twasaba rero na leta uyibwire yuko mu bintu byo kuratira ingenzi bazanye nko bishasha bateragire aha mu Rwanda biriyo, mu karere Tanzania biriyo, muri Kongo birahari cyane ahandi. Nk'akarorero iz'ingenzi zikunda umusumba lemba ya antiroke cheval yagenda yitwa ipotrage nkoronko imparage niyo zebre mbere na ya nyimarimwe rhinoceros. Ibyo nabyo ntibyoshoboka kiri uruhiriki kuko nibozana ibyo gutera amacumu.
N'umuyobozi umuyobozi w'uruhongore arafise icyo asaba leta cyo fasha rukinjiriza igihugu gusumba
ahandi mu bindi bihugu usanga nko ku maeroporo usanga bacishaho ibintu bijyanye n'ibinyabuzima bakerekana ubutunzi buri mu gihugu mugabo twe twabona neza hano ibyo bikibuze hano mu gihugu cy'iwacu hamwe bo bidufasha ibyo abantu bakamenya ibyo dufite kuko hari nk'ubu naho usanga ari n'umurundi atemera neza yuko twaba dufise imboga mu gihugu iwacu ibyo biracyakenewe n'uko biza biraca ahantu hamwe ariko atembera akabona neza yuko hariho ubutunzi nk'ubwo twaba dufise
uruhongore kamagwa ruvubu rwashinzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na 1980 ku itegeko ry'umukuru w'igihugu w'icyo gihe Yohani Batista Bagaza imiryango iharugwa ku bihumbi bitatu yarakuwe muri icyo gice ihabwa amatongo ku nkengera z'uruhongore iryo tegeko rimaze gusohoka imuyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Jean Bosco Ndarurinze urakoze noneho rero tugume ku bidukikije na Fidel Antoine Nsabimana we ari mu Rutana leta y'u Burundi yatangiye umugambi wo kuwa kane wa buri cyumweru ari umunsi wahariwe gukingira ibidukikije mu gihugu ariko nyine ni mu ntara ya Gitega murambabarira hagati mu Burundi ibidukikije biracyageranimeye cyane aho bacukura amabuye yo kubakisha imicanga n'amagaravie ni inkuru rero y'umunyamakuru wacu Fidel Antoine Sabimana ari muri Gitega
ku mutumba wa Rutonde agacimbira ibirohe ni ku nkengera z'igisagara cya Gitega ni habenshi mubegeranya bimwe mu bikoresho nkenerwa mu kubaka bakorera ibyo bikoresho bigizwe n'amabuye umucanga ni gravier bimba ku misozi bigatuma basiga ibihomo kabirebire ku buryo abavyinjira bisa no kwiroha aho twagendeye abimba ibyo bikoresho ahitwa mu birohe abimba babwijwe ijya Amerika ku ibyo bihomoka bikunda kubatera amasanganya hakagira abakomereka rimwe na rimwe bakanapfa abo bakora ku kazi bavuga ko ari byo bibatunze ku buryo mera gushetu uzima bwabo bakinjira kuimba muri ivyo bimanga aba ni bamwe mu bavugiye kuri mikoro y'ijwi rya Amerika
akadukoramo niko kakwica ho utinye ngo icova kigibomoka uyu raja yo gende kije kikaza ariho gikosika
arabamaze gukomereka muri kano kazi
aka kazi gende barakomereka nakazi katagira intoze y'uruguma ntibibaho kaguma rakaga
agahanuze ubuzima ntubi aba je nubitinya oya urabyenda yende kwazo barabanyene nyene kuruko barakomereka Ravina yimi sozi ya dishe wigu kubise urahoye
Yimi sozi ya shura kutoya ya kutoya ya kutoya ya sobo mashira kumu hashiri ne Washura kuhihonda, no kuhihonda nyana ne Kuhihonda na yibuka liha tae Kwa kazo ya kanyene na kanyene dofisi Haono kwa fule ya arapata wa mfuwa toa Bata kumuwa haambu
Shika programa nyinu kuhihonda Musozi ukura yo musozi gwa henu aho turumva n'ikibazo murakomeka kishi na keshi aho ama wafuriye nyene gavaga bakarokoka
Jean Marie Hatungimana umugenzuzi w'amashamba n'ibidukikije mu ntara ya Gitega aremeza ku ico kibazo kizwi aranatubwira ico bagiye gukora
nka twebwe duhagaririye ikigo BP mu ntara ya Gitega turafise ibibazo binini bijanye n'abantu bimba amabuye ibirohe hari ibintu go biteye ubwoba cyane baravya namazu hari twaragerageje rero turumvisha abantu bakura amabuye yuko bisanzwe kwimba amabuye dutegezwa kuraba ingene tuzo gufata icyo twakwita site imwe tukayikorera ko kugira ngo iyo site bayikoreye ko imbere yo batandukira hande tubanze tuyisubize uko yategeza kumera uko yategeza kumera nuko twozubira cyane no go byose byaba bimbye mugabo urabona ko gushika ubu icyo kibazo cyatunaniye gose kuko uravye mu birohe uravye gisagara uravye hizege hanami gisagara ubatandukiye n'ahandi iyo oye muri makebuko ni kibazo kinini gose imbere nuvuga yuko bageje inkuru dukirwa gukira cyarimwe cyaturamwire twotorera umuti cyo kibazo cy'abantu bimba amabuye
ivyo biruko mugi mushikiranganza babivyintware yo hagati Pascal Barandagiye aherutse kumenyesha ko umunsi wa kane wa burindwi uzobohariwe gukinga ibidukikije Pascal Barandagiye yabivugiye mu nama yagirije abastaniri b'amakomine yose agize Burundi kuri no wa gatanu mu gisagara ca Gitega
kuri uwo munsi wahariwe ibidukikije twavuze yuko uzoba umunsi wa kane buri munsi wa kane w'umuntu ahabene gihugu basabwa umwe wese nuko byanditse mu iteka shikiranganje ibigenga umwe wese guca imikobeko iwe mu ndimo cyane kwatera ibiti ahabajeje intwari afite guhara ntangiye kuva hasi gushika hejuru basabwe kugenzura ko icyo gikorwa cyitabwe mu ndimo ni ukuvuga ko basabwe kuraba ko atawe samaje ngwaje gukora ibindi bikorwa bitandukanye n'uwo murimo kuvanga kuja kurima ahandi mu myonga ahandi canke gukora ibikorwa byo kuri bujanye niyo ntombere ko twasanze kuba turiko turakora uburimyi indimi zizaciyemo imikorwa kuno munsi cyo dutakaza umwanya
abastaneri bari bitavyo nama bagiye bemeye ko bagiye gukurikirana ibijanye n'uwo munsi wo gukingira ibidukikije igitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
Kira ni kiganiro cy'urwaruka kubyerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika nakomeje kuvuga mu Rutana niho rero kira itujyanye muri iyi ntara yo mu majyepfo y'u Burundi abagabo n'abasore bipimisha umugero wa sida ntabwo bipimisha umugero wa sida ku rugero rungana n'urw'abigeme n'abakenyezi aho rero mu Rutana umunyamakuru wacu Jean-Claude Nshimirimana araduha ibindi
Kubwe bitegere dukura mu buyobozi bw'amagara y'abantu mu ntara ya Rutana abantu 498 nibo bipimishije umugera wa sida ku mavuriro n'ibitaro bitandukanye muri iyo ntara mu mwaka w'2018 abakenyezi n'abigeme bafite kuva ku myaka 15 n'irenga bipimishije n'2489 abagabo nabo bangana 17753 muganga Marc Ndayiragije arongoye intara y'ubuvuzi ya Rutana aratanga imvo zituma abakenyezi bipimisha umugera wa sida aribo benshi gusumba abagabo
aha mu ntara yacu ya Rutana turiko turaraba abagabo ntibakunze kwitaba cyane abayitaba akamo cyane n'abafasoni rimwe na rimwe kubera aribo bibungenga baba bafise impuhwe y'umwana bibungenze abafasoni nibo bitaba cyane gusumba abantu babagabo ariko ubu twaratanguye guhimiriza kugira ngo umufasoni yibungenze iyo aje kwa muganga umushinga ntahe wiwe amuherekeze maze bose tubasuzume kuko bishobora gushika ugasanga nko mu muryango hariho umwe aragwaye uwundi arakomeye navyo biba byiza iyo bimenyekanye kuko tuca tubigisha ingene bakwiye kwigenza mu gihe dusanze mu muryango umugore n'umugabo harimo umwe gwaye uwundi akomeye
no mugwaruka abigeme bipimisha umugera wa sida basumba bahungu uwo muganga ni wabandanya abimenyesha
n'ugwaruka nago nyine ruragerageza kwitaba na cyane cyane abageze mu bihe byo gushinga ingo zabo ariko no mu gihe twagize ivyo biteramo twigisha ugwa aruka akamaro ko kuyipimisha no kumenya uko amagara yabo ameze nabo nyene baritaba mugabo turavye igitsina gore kiyitaba gusumba igitsina gabo
uretse amavuriro asanzwe abera kigikorwa cyo gupima umugera wa sida abajejwe amagara y'abantu barasanga abantu ku kivi mu turere bikeka ko hashobora kuba hari abagendana umugera wa sida benshi bakabigisha bakanagira ko bapima byifuje umuyobozi w'intara y'ubuvuzi ya Rutana yabyiganiye ijwi rya Amerika
bifuza ko ibice 90% by'abantu bagenda umugera wa sida bo bimenya ari nacyo gituma rero tuca turaba aho twiyumvira ko twosanga hari abantu benshi bagendana umugera wa sida batabizi aho rero tuca turaba nk'ahantu akunda gukoranira abantu benshi kumarigara nko mu mabohero cyanke mu makambi y'impunzi cyanke mbere aha mu ntara ya Rutana kubera hari ishyirahamwe rya susumo nko mu gihe cyo kwimbura igikaju naho nyene turashobora gutunganya amasekeza yo gupima umugera wa sida muri ibyo bibanza akoranira abantu benshi kandi bashobora kuba harimo abagendana umugera wa sida turateguza ko abaganga n'abajejwe amagara y'abantu bazoshika aho hantu tugatanga inyigisho hanyuma tukaba twabitunganije ku buryo uwumvise akeneye kugenda yipimishije acagenda yipimishije aho nyene n'inyishu bakacha bagenda bazironse
igipimo cyonyene nico gishobora kwerekana ko umuntu akomeye canke ko yanduye umugera wa sida Kameya Deo umukukuruke mu gisirikare aserukira mu ntara ya Rutana ihuriro ry'abagendana umugera wa sida RMBP plus mu mfunyapfunyo y'igifaransa yitanga ka karorero
nagiye kwipimisha ntangwe kubona ko nataye ibiro sigaye fise ibiro biri hagati ya 50-60 ariko narigeze kuba fise ibiro 78 gucyonje rero ico gihe nari ntangwe guye kugira makenga gusa ico bikoze je ntari pimisha jewe ibikorwa byose umusirikare yakora akomeye je nani nabikora imirimo yose nta numwe wananira atari gipimo cagi kubinyereka nta kindi ariko nta kimenyetso na kimwe nari bwabone
muganga Marc Ndayiragije arongoye intara y'ubuvuzi ahanura abantu bose kwipimisha kugira ngo bamenye ingene bigenza bafatiye ku magara yabo
turazi yuko abantu batari bake bamaze kumenya ingene umugera wa sida wandukirwa ingene umugwayi wa sida iyo ngwara imusinzikaza kandi ni ingaruka mbi zose zishobora gukwiheka kuri iyo ngwara rero twe twahanura umwene gihugu wese yuko yo kwitura ivuriro rimwegereye kugira ngo amenye ko agendana umugera nuko atawugendana maze ace amenya ukuntu atunganya ubuzima bwiwe na cyane cyane ko mu gihe umenye ko ugendana umugera wa sida hakiri kare ushobora kubaho ubuzima nk'ubw'abandi bose ariko mu gihe ugendana umugera wa sida utabizi ushobora kubandanya uwuhereza n'abandi mu kibano ugasanga uriko uragirira nabi amagara y'abo mubanye
amakuru atangwa n'ubuyobozi bw'amagara y'abantu mu ntara ya Rutana avuga ko abantu 267 aribo basanze bagendana umugera wa sida mu bipimishije mu mwaka w'2018 ayo makuru yemeza ko bose batanguye gufata imiti ipfupfaza umugera wa sida Jean-Claude Nshimirimana mu Rutana ijwi rya Amerika
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cy'ijwi rya Amerika
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari bereye umutekano n'ibindi
Kwa Nyaburunga gijambo abarundi bo mu migwi itandukanye
Kwa Nyaburunga imisi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12:15 zo kumugoroba Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima
Bakunzi biganiro vya radio ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahani ikaze muri kino gice cya kabiri cy'ikiganiro kwa Nyaburunga aho tugaruka kuvyerekeye kadoza kumugambwe wo badasigana iprona Ambassadeur Andre Ndayizamba iprona uko amatora giye kuza uko umwaka wegereza w'amatora twagiye tuza tubona haba indyane cyanke ugusubiranamwe uravye nibi bibaye hasigaye kandi umwaka usigaye kugira ngo amatora ibi byabatangiye kwagirizanya yuko bidatunganijwe neza mu gambwe mu 2014 imbere yuko amatora yo 2015 aba zabayemo kwicamo imigwi mu mwaka w'undi bibere yaho nyine uko imyaka yegereza amatora niko iprona igingo
ibyo kibazo rero kubera ntari mu nzego zaho ngo menye ibyo ari byo ahanini bo bibaza aba banditse n'abagize ki ariko icyo nagomba kukubwira ibi cyane cyane mu byo bavuze nkurikiranye bafatiye ku by'amahera nibyo gutwara kunyonora ubutunzi bw'umugambi n'ikintu kibi cyane kugutanga cyane cyane hari ubukene ariko nagira ndakubwire iyo ushinze umugambi iyo ufise umugambi ubugwanira iki ubu ufise ibyimbiro bya politiki ushingiye ko ushyira imbere programme politiki yawe na ideoloji yawe ihiganwe n'iyindi migambi kugira ucyutsinde utware igihugu urusha batwara kuzanira neza abanyagihugu none positionnement idéologique ya iprona c'est ça plus grave nico kigoye
ariko abarongo y'iprona baravuga bati abo rero nabatanguye kubona yuko inkoni gira ibire hagiragire gucumba batanguye kurondera
ibanda ndakubwire nibarinde basarara bapfubusa iprona ndasubije hamwe nacyo bagwa nibagombe byagararire
bagwanira igufa cyamaze gukora
nta kintu gisigaye nta bo mvuga yuko politiki utari clear ndacyo ushobora gushikako ibyo no gupfubusa nta position ni byo batabwenge burimo kubera yuko ubanza kwerekana aho uhagaze icyo urondera icyo urwanira icuzomarira igihugu
ariko amatati y'imbere mu mugambwe yamaturuka hehe muri iprona akomoka kuki
amatati y'imbere jewe narabikwirikiranye kuva bon jewe mvuye mu ambasaderi niho nakoreye cyane ngaha muri monte kwa taiparana kukavwa la na kwa akatimu ya kura vizi na guverne bose na shora ku nivyo izindi ane za kino gihe za nyuma ndashobora kukubwira ko zavuye mu bintu bibiri ubwa mbere hari ingorane zavuye hagati mu mugambi abantu ba bo ibyo birashyira no mu bindi bigambi icya kabiri umuntu adakwiye kwirengagiza hari haje ikibazo cy'uko itorwa rya gatatu ry'umukuru w'igihugu uko constitution yari iboshe icyo gihe iprona yari ikenewe kugira hatera imbere iby'amatora bisigura ko rero yuko kukuraje ingene abirukanywe imanza zaciwe n'ibiki leta sinokubesha leta yari bifise mu ruhara
muri iprona
nibyo
leta ituma ukuboko muri iprona ikaba
ica ku bantu ica ku bantu nicyo gituma nta kubeshanya kandi ikandi muri demokarasi ndakubwire opposition ikenewe cyo kimwe n'umugambo twara kugira demokarasi zikomere nicyo gituma rero abatwara muri Afrika cyangwa ingahe iwacu bakwiye kubona ko opposition ni institution ikenewe kugira demokarasi itsimbatare kese rero muri Afrika iwacu bacabona yuko uri muri opposition kwa umwanzi si umwanzi asa afisi yindi nzira ari guteza imbere
ariko kuva Arusha isa niyigize iprona nk'umukuru w'abatutsi icyo kibanza cy'icegera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu nace mugwa mukibona kumenga umwe wese akwiye kukironka ko
umvira nkwereke ito kugwanira ubutegetsi ntabwo biri muri iprona gusa n'ahandi hole n'ahandi biriyo no mu yindi migambwe biriyo kandi si mu Burundi gusa n'ahandi hose biriyo rero ntibi gutangaza yuko abantu barondera kurushijwe kugira mu yaje imbere y'umuntu gusa twosaba yuko abaprona aho bari hose kuko barasanze hayo borengera inyungu z'umwe bakiyumvira iby'igihugu hanyuma na leta kuko urabona imigambwe ngaha iyi demokarasi iwacu iri kwikora ata mugambwe ukomeye usigaye kiretse umugambwe uri ku butegetsi indi yose yarayicitsemo ibice n'ubunywenywe yose rero demokarasi ntishobora gutsimbatara imigambwe
ariko muri iprona hariho amasezerano mwaramugiranira muri mu mugambwe muti ni wewe wagenda kubicegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu umenye ko uzotwara imyaka mikeyi hanyuma tuza n'ubundi
ibyo ndabyoze kuko ibyo kweri nta masezerano kugira ubu kugira ube icyegera cyaba cy'umukuru w'igihugu urinda kugira kuronderwa urinda gushyigikirwa n'abantu babiri umukuru w'igihugu kuko ni watora icya kabiri ni umugambwe uvamo ibyo rero nibaza yuko kugira visi perezida baho abo babiri barabyumvikanamo rero yuko mu badasigana agira ati jyewe nijye noja hajya nibaza ko hari ababirondeye sindimo ariko ahanini ndabona ko hamwe leta yorondera gusubiza imigambi urabona za afrodib zarabaye nyinshi za iprona zarabaye nyinshi
atukwangana nacyo bimaze nikundira abantu bakunda abandi ngakunda abayaga bashyira hamwe turiko turavuga kazoza ku mugambwe w'adasigana iprona mu gihe atamwaka usigaye kugira ngo hatunganywe amatora y'2020 twariko turaraba inkomoko z'amatati yagiye agabura umugambwe w'adasigana iprona ubu naho dutandukire kumbure ingaruka uku gucanamo muri iprona bishobora kugira ambasaderi honorable Andre Ndayizamba ingaruka bishobora kugira ibi bintu byo gucanamo muri iprona kuri iprona ubwayo
ubwa mbere kuri iprona ubwayo gucanamo ni ikintu kibi cyane turetse ko no mu yindi migambo atari byiza iprona gucanamo bituma umugambo zimangana iprona ni umugambwe wagwaniye kwikukira muri Afrika iri mu mijyamwe mike yarisigaye nibaza ko hasigaye uwo muri Algeria FLN ngira na iprona yari gikora ikiriho do iyindi yose yagiye zimangana igenda rero iprona uko abantu baza barayicanisha mu gasanga habaye umuguyu habaye umuguriya iko iprona itera igira ibibazo kandi ni kindu kibi cyane no kugihugu kuko iprona yafise iciterera kuko bo abantu ntibashobora guhuriza ku byimbyo bya politiki turaje nka demokarasi kugira demokarasi zi mu myaka ya 1990 byagenze gute kwabaye ukwemera yuko hati migambi myinshi abantu batabyiringagije byatanywe na iprona kuko niyo yatwara iyo iprona ikavuga iti igagira nke mu bindi bihugu byo muri Afrika ntiharagera ibigitera igere nka urazi ko hari ibihugu byinshi bya cyane ariko iprona yabaye mu bihugu bya mbere mu za 1990 kwemera ko amatora y'imigambi myinshi aza mu gihugu araba bo niko harabaye ingorane mu mico n'ikindi kibazo ariko n'ubumva imigambi no biracyakora kuva icyo gihe cyo ni cya mbere cya kabiri ibyo amacakubiri y'amoko mwibuke intambara ya ntega marangari bayi harabaye kwiyumvira ingene abarundi bose bize hamwe haraba ibyo bumwe bw'abarundi haraba na charte de l'international haraba na leta y'ubumwe abahutu 50% abatutsi 50% muri leta ese ivyo yarusha gusurumba byatanguye kera mu myaka ya 1980 ivyo ni iprona bo ari abantu baranga iprona kubera haza mu tete by'ubwoko cyangwa haza mu iki
ambassadeur Andre Ndayizamba muri aya matati y'uno munsi ariko haravugwa Bururi na Muranze ni muyumvira ko musubiye kandi kurondera kuhungabanya umugambi uri biciye mu ntara na
no jewe kweri si kuvuga Bururi na Muranze ko bari kushikuza kuko sinibaza yuko izi ngorane yaba zari zo ntara zibiri byo inyishu yo bayibonetse sibyo reka kweresa ibyo
ndiko bavuga ko bajya bateye igiko mu kuru rwandiko benshi ari abanyabururi n'abanyamurando bariko bararondera gutanga
abanyabururi bateye ko igikubu ega bajya batera igikubu uko nabyumvise ntihenze ni biro executive biro executive y'umugambwe nayo ibitigira birangana mu ntara bo hashobora kurenga ko nk'umwe cyangwa babiri ku ntara ariko ibitigira birangana usanga ari nka batanu ku ntara ibururi abo barateye igikumu kuko ndabikurikira ntibaba barenga nka batatu kuko ni nka bata bose yamwira ni nka batandatu nshobora kuba nihenze ibiharuro ariko ntibirenga ibyo bisigura rero yuko ibyo biri kuravuga atari byo kurenga kandi rero jewe ndabikurikirana ndabize uvuze ko bya kuko ni aba prona turazinanye n'abari ndani turavugana cyangwa turazinanye ingere byatangwe ni byahereye Bururi oya
ni bavuga ati Bururi
oya
na Muranze barayivuga
none mukabo mukuru mugambe no wi Muranze bo ibyo se di icyo urumva tugiye muri wana cyangwa ko tuvuga ku bintu bito
no kuvuga ko bidashobora kuba birimo uruhara rwa
no sintara ni bibazo bikomeye biri hagati mu mugambwe umugambwe butwaga ukwayo vice president akaba aruva muri uwo mugambwe mugaba abafeso bwego ubu rero araho usanga vice president aba yacatwara n'umugambwe usanga bica bitera n'induru ugasanga nk'umukuru w'umugambwe ariho ku izina ukomeye ari vice president ugasanga ni vice president akongera agatwara n'umugambwe ibyo rero birashobora kuzana n'induru ahanini naho kandi iprona gushika ejo bundi gusika ejo bundi iprona yari ifise position ma politique nziza bigiye kononekara muri ino minsi ubu muri ibi byubu
birashobora kuzokira dusozera ikiganiro
birashobora gukira cyane bivuye yuko abadasigana ku neza y'igihugu basubije hamwe bakumvikana tugasubiza iprona agateka kayo tukerekana ico ipro rigwanira iki rigwanira igihugu rigwanira abanyagihugu rigwanira guteza imbere igihugu gusubizaho demokarasi no ibintu bya
nini urakoze cyane ndagushimire honorable ambassadeur Andre Ndayizamba wakoze kwitaba ikintu kiganiro
murakoze cyane murakoze kundumira
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti mwese uko mugana turabashimiye cyane kwa Nyaburunga niyo ishoje iyi gahunda y'iminota 30 twari tumaranye mukomeze mugubwe neza na Radio ya Ijwi rya Amerika umugoroba mwiza murakarama.